Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC mu magambo y'inyo y'igifaransa rwaraye rufashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na radio BBC igihe cy'amezi atandatu guhera ejo bundi kuwa mbere. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Imana araduye inkuru irambuye.
Karenga Ramadani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyesha makuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twandise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri cyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye ni radio Ijwi rya Amerika uyarongoye urwego CNC yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo wa radio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyesha makuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza makuru ahengame
Ijwi rya Amerika. Bubu bagiye kure mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uca wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Nuno munsi kirese babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisunze amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uhize ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza Ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashise ngaha kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe bocha bamuha akazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa mu biganiro vyacishije kuri iyo radio itariki 5/17/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya vy'itariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio y'Abafaransa RFI, iradio Isanganiro hamwe na radio CCIB FM Plus vyagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu bihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Urongoye CNC yishuye ko ubwo rwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe habaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Ni ukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganji bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyeshamakuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane avize ukuri bukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa 4 n'ubwo rwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'ico kinyamakuru. Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Nyuma y'icyemezo cy'urwego sense, Radio Ijwi rya Amerika n'umuryango uharanira uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi Reporters Sans Frontières bacyamaganiye kure, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana aradusemurira amatangazo yabo.
Ijwi rya Amerika rimenyesha ko ryamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi atandatu, ingingo yafashwe na Leta y'u Burundi. Ingingo izotangura gushyirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatanu. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett ejo ku munsi wa gatanu yagize ati: "Twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi, ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru." Yongeye ati: "Abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika baziye amaso ku iradiyo yabo ibaha amakuru y'imvaho, amakuru atahuyegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye Abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe igihugu kirimo." Bennett yavuze kandi ko ayo makuru ateye agahinda cyane cyane muri iki gihe, hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Umutegetsi w'Ijwi rya Amerika arangiza avuga ko ibiganiro by'Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi yitwa Short Waves ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi. Abandi bagize icyo bavuga kuri iyo ngingo ya CNC ni ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières, nayo ryariyamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rujejwe genzura umuga kutangaza amakuru mu Burundi. Ishirahamwe Reporters Sans Frontières rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangaza amakuru gukwikirana imyamamazo yerekeye referendum ku ihinyanyugwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. Ryatangaje ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike imbere ya referendum ku ihinyanyugwa ry'ibwirizwa nshingiro yerekana ku buryo bugaragara bw'abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku byerekeye iryo bwizwa shingiro kandi ko bityoza uburenganzira bw'ukuronka amakuru. Iryo shyirahamwe rirangiza ryibutsa ko atanga ingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe kurangura umwuga waryo.